mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika imvikanira kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutumbira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na 22. Mu ntara ya Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 48 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.radio.vowa.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Ndabaramukije inshuti banywanye ba Radio Ijwi rya Amerika aho muherereye hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Kuri uyu wa kane, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yahuye n'abahagarariye ibitangazamakuru n'amaradiyo byemewe mu gihugu. Yanagize icyo avuga ku bitangazamakuru byafunzwe n'uburyo byakongera gukora.
Icyo nababwiye cyose ntibemereye ni uko n'amashati twageze mu kanya iterutseza kwandagene atarebwa umuti. Hari iyo menyesha makuru cyafatiwe ingingo ndakubwire sende camuja hamwe mwicarane murangire mwitorere umuti tubiheze twese tujye gukiza.
Uwo ni Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye. Kuri uyu wa kane, impunzi z'Abarundi zirenga 150 zo mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri muri Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakoze imyigaragambyo yo gusaba Leta ya Kongo n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi zose kubasubiza mu gihugu cy'u Burundi. Afurika yabonye izindi nkingo miliyoni 400 za COVID-19. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya ntimuge kure ya radio yanyu. Makuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Afurika yabonye izindi nkingo miliyoni 400 za COVID-19. Fidel Niyongabo nibyo atubwira.
Ikigo kijejwe kugwanya kwirinda indwara cyo muri Afrika kivuga ko izo ncandago zabonetse bikiye mu kigo cyo mu gihugu cy'u Buhindi ziyongeye ku zindi imiliyoni 270 zatangajwe mu ntango z'uyu mwaka n'amasosiyete akora imiti Pfizer, AstraZeneca na Johnson & Johnson. Umuyobozi w'ikigo kijejwe kugwanya no kwirinda indwara cyo muri Afrika John Kengasong yabwiye abamenyesha makuru ko yibaza ko bariko baragira intambwe nziza mu rugamba rwo kugwanya ikiza cha COVID-19. Amenyesha ko izo ncandago nshasha zatangajwe mu nama yateguwe na Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku munsi wa gatatu. Umuvugizi w'ico kigo cha Afrika kijejwe kugwanya indwara yavuze ko incandago imiliyoni 400 ari za sosiyete ikora imiti Oxford AstraZeneca. Mu gihe izo ncandago ziriko ziratangwa nta byinshi biramenyekana ku byerekeye ikiguzi cyazo hamwe n'abantu bazoshobora kurunga uburyo bwo kuziriha. Mu gihe izo ncandago ziriko ziraboneka ibitegiri by'abandura umugera wa COVID-19 byasubiye kuduga bikomeye mu karere ka Afrika.
Urukiko rw'ikirenga rwa Pakistan rwagize umwere umuntu wakekwagaho uruhare runini mu iyicwa ry'umunyamakuru w'umunyamerika Daniel Pearl. Umwongereza Ahmed Omar Sheikh wagizwe umwere yari yahamijwe icyaha mu mwaka 2020 mu gucura umugambi wo gushimuta no guca umutwe umunyamakuru w'umunyamerika Daniel Pearl. Sheikh yaburanye hamwe n'abanyapakistani batatu baregwaga ubufatanyacyaha. Bose bahanaguweho ibyaha byose urukiko rutegeka ko bahita barekurwa. Abo bagabo bane bamaze imyaka 18 muri gereza muri Pakistani mu bijyanye n'iyicwa ry'uwari umunyamakuru w'ikinyamakuru Wall Street Journal. Umuryango uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru muri Amerika CPJ wanenze icyo cyemezo cy'urukiko uvuga ko bibabaje kurekura Ahmad Said Omar Sheikh kandi hari ibimenyetso byinshi bigaragaza uruhare rwe mu gushimuta Daniel Pearl byageze naho yitwa. Steven Butler umuhuzabikorwa wa CPJ muri Aziya avuga ko Daniel Pearl akwiye ubutabera kandi ko Sheikh agomba kwishyura icyaha cye ko abanyamakuru uyu munsi aho bari hose badatekanye kubera iki cyemezo. Umunyamakuru Daniel Pearl yari mu ruzinduko muri Pakistani atanga amakuru ku barwanyi b'imitwe ya Kiyisilamu mu gihugu nyuma y'igitero cyo ku itariki ya 11 kwezi kwa 9 mu 2021 cyabaye mu mijyi yo muri Amerika mbere yo gushimutirwa ikarashi akaza gucibwa umutwe iminsi mike nyuma yaho. Papa Francisco umushumba kiza gatolika biteganyijwe ko azabonana n'umuyobozi w'abayisilamu b'abashiite muri Iraq mu rugendo azagira muri icyo gihugu mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Nanone Fidel Niyongabo.
Urugendo rwa Papa muri Iraq abaje imbere yiwe batashoboye kugira ruzoba rubaye mu gihe ibibazo by'umutekano bitera byiyongera mu bice bimwe bimwe by'igihugu ni inyuma kandi yuko habaye igitero cya mbere gikomeye cyane cy'umuyahuzi ku mugwa mukuru Baghdad mu kiringo cy'imyaka itatu. Ugo rugendo ruzoba hagati y'igenekerezo rya gatanu n'iry'umunani y'ukwezi kwa gatatu ruzoba rurimo imisa azohimbaza ku mugwa mukuru Baghdad no mu gisagara cya Erbil kiri mu buraruko bw'igihugu. Papa Francisco azogendera kandi igisagara cya Mosul cyahoze kiri mu minwe ya leta ya Kiislam. Icyo gisagara kirafise abakristu bari kurushi hamwe n'ibisigarira by'igisagara cya Ur mu bumanuko bw'igihugu. Icyo kibanza cyubashwe kibonwa ko ari aho Abraham yatanguje amadini y'abayahudi, abakristu n'abayisilamu. Papa Francisco yaragendeye ibihugu bigizwe ahanini n'abayisilamu birimo Turkiya, Jordania, Misiri, Bangladesh, Azerbaijan, Emirat Zunze Ubumwe z'Abarabu n'intara za Palestina. Muri izo ngendo yaboneyeho akaryo ko gusaba ibiganiro hagati y'amadini atandukanye.
Njuti turi kumwe hari aramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Kuri wa kane umukuru w'igihugu cy'u Burundi yahuye n'abaserukira ibimenyesha makuru n'amaradiyo byemewe. Perezida Evariste Ndayishimiye yasabye urwego CNC rucunga uko ibinyamakuru bikora gushaka vuba na bwangu abatwara amaradiyo yafunzwe cyangwa ayahagaritswe kugira ngo barebere hamwe uko yakongera gukora. Muri ayo yafunzwe harimo n'amaradiyo mpuzamahanga nk'Ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza. Pierre Claver Niyonkuru abahinkurirambuye.
Kubw'umukuru w'igihugu amaradiyo n'ibimenyeshamakuru vyugawe hamwe n'ivyafatiwe ibihano bibwirizwa kugurugwa kugira navyo biterere mu kubaka igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu nama yagirishije abarongoye amaradiyo n'ibimenyeshamakuru vyemewe n'amategeko mu Burundi kuri uyu wa kane i Bujumbura. Perezida Ndayishimiye yahaye ububasha urwego CNC rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora bwo kuvugana n'abatwara ayo maradiyo.
Icyo ndababwiye cyose ndabemereye ni uko nama sasa twageze mu kazi tutaza kurangira ngene akarego muti hari ibimenyeshamakuru hapa tiringingo ndakubwire sene chamuja hamwe mwicarane murangire mu bitorero umuti tubiheze twese tuje gukipe tuje gukipe aka karatahise none kaye ahantu no kwicara twicanye none byo byo twiko cyane none twiyitse tugaye tugaye kahise kacu ibyo twaradukora bibi bafate ibyo binyamakuru byicarane na senese bavuge bati twebwe ubu turafashe inzira yo guteza imbere igihugu twese turi kumwe nta ngorane kuko natwe turemeza yuko ibimenyeshamakuru birafise icyo bikora mu buzima bw'abenegihugu.
Icyo bikoze ntiyatomoye neza amaradiyo n'ibimenyeshamakuru byegwa n'ako kamo ivyo ari vyo. Ni mu gihe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu amaradiyo atatu yigenga ni televiziyo imwe ariyo Radio RPA, Bonesha FM na Radio Television Connaissance atakivugira ku butaka bw'u Burundi. Ndetse abarongoye ayo maradiyo n'abamenyeshamakuru batari bake bayakorera barahunze igihugu. Abo bagiriza inzego za leta ko arizo zaturiye zongera zugara ivyo bimenyeshamakuru. Naho biruko ubutegetsi bwashikirije ko ayo maradiyo yifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani naho amaradiyo abiri mpuzamakungu Ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza yarugawe. Ayo yose nayo yagirijwe ko ashikiriza amakuru atariyo kandi acanishamwo. Ijwi rya Amerika ryamenye ko hari n'ibindi bimenyeshamakuru bikorera mu gihugu biri mu bihano byatanzwe n'urwego CNC. Aha umukuru w'igihugu yasabye abamenyeshamakuru n'abandi bakurikirane hagufi uwo mwuga ko bokwikubita agashi bagashikiriza inkuru z'ukuri gusa.
Bizwi neza ko umenyeshamakuru adashobora kubesha, nicyo gituma umunyamenyeshamakuru niyabeshe nta n'umwe azemera ko yabeshe. Niwe ategereza kuba umunyakuri wa mbere. Byanditswe yuko kizira kikaziririzwa kubesha. Umumenyeshamakuru, umusoda, umucamanza, umupolisi, indongozi, kirazira gukosha. Kubera iki? Ayo migwi ndababwiye bakoresha ikigwanisho gikomeye cyane cica umwanya mutoya. Umumenyeshamakuru rero
afite kigwanisho kimwe bavuga bati muge nda komanje ngete
umuhinga yashikirije cigwa nawe umwigisha muri za kaminuza Adolphe Sururu avunira kagohe abakora uwo mwuga kwandika no kuvuga inkuru zijanye n'iterambere ry'igihugu aho kuvuga ibitagenda neza gusa bamwe mu batwara amaradiyo yugawe bavuganye n'ijwi rya Amerika bari Bujumbura bavuze ko akirikare kugira ngo bagire ico bashikirije gusa bemeza ko biteguriye kwita uwo mubonano bohabwa n'ugwego sense ico bikoze kubwa bahunze nka Bobo Rugurika atwara RPA amakenga ni menshi
no gushima imvugo y'umukuru w'igihugu Varisito ndayishimiye hamwe ivyo yavuze yo bayabikuye ku mutima twebwe nk'abamenyesha makuru nk'abarongo ivyo binyamakuru nyene iri ya leta ya Saint David yasambuye ikangaza ababikorera ntaco twe tutokora kugira Uburundi busubiye kuyisubiza iteka mu makungu kibi gihugu kigendera ku ntwaro yubaha amategeko ico bita état de droit ariko rero turibaza ingene ivyo biganiro bishoboka ingene bigiye kugenda kumbure hari kuba harabaye ibindi byari gukogwa imbere nko gukuraho ivyo bintu byo kuvuga ngo haramamanda y'ubutungana barondera ariko aho umuntu avuga ati reka dutekane turindire turabe iyo bijya
abo bikeka ko bobo ivyo kugurura amaradio yabo bitabaraba kuko bagifatwa nk'abansi b'igihugu naho bemeza ko atari ivyo ijwi rya Amerika ryabajije ubutwara rwego sense ingene ivyo biganiro bizogenda Nestor Bankumukunzi mu majambo make yatwishuye ati nzotuma ko inama ihuza ibimenyesha makuru vyugawe na sense ku munsi wa mbere namubajije ayo maradio ayariyo na wati kumenya urutonde rw'ivyo bimenyesha makuru vyo nsaba kurinda kuraba neza ivyo ari vyo yamara ubu sindi mu biro Nestor Bankumukunzi atwara sense yemeye kuzoha ikiganiro ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatanu kugira ngo atange umuco no kuzindi ngingo ziherekeza kamo katewe no mukuru w'igihugu Pierre Clavé n'inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Kuri wa kane impunzi z'abarundi barengeje na 50 barimo nka by'agateganyo ya Kavimvira iri muri Uvira mu ntara kivuye epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo yo gusaba leta ya Kongo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kubasubiza mu gihugu cy'u Burundi bavuze ko barambiwe ubuzima bubi babayemo n'inzara ibugarije ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira
Izi mpunzi ziganjemo abana n'abagore zirimo izo mu ngambi ya Rusenda murongo ndetse n'izari zimaze iminsi mu ngambi y'agateganywa Kavimvira na Sanje zakoze imyigaragambyo zivozari zikambitse mu ngambi y'agateganywa Kavimvira zerekeza ku mpaka wa Kavimvira uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi igihe twageze aho izi mpunzi zari zikambitse abana bari guca amapera mu biti abagabo bahagaze ku ibarabara abagore bamwe bari konsa abana abandi nabo bari gukarabya abana mu biziba by'amazi basobanurira ijwi rya Amerika ko impamvu y'inzara ari yatumye bakora iyi myigaragambyo yo gushaka gusubira mu gihugu cy'u Burundi
twebwe tuvuye mu kavimvira turi kugira iwacu i Burundi kuko tuhamaze kubona ubuzima bwagiye ahantu bwatugoye bwatunaniye ubu inzara hagira mu kutwica nk'abantu twebwe twaje tuva mu makambi ya Rusenda na Murongwe twe nta jambo dufite hajya ugize ngo uravuze ijambo kugira yuko baguca mu mpimba ubu twebwe naruvuge narimo kuvata agashikaje ubu turakwije amezi atandatu atabugari bwaje baduha tubyuka twenda guhangayika araho genda guhangayika ugahura n'abasoda bakakwaka tujye tunohangayikiye nashobora kubarira ngo wewe ngo urumuhe funeri kandi wamwereke ibyangombwa byose kandi tuge batugize ngo tubaze mu gipangu impamvu twe tunyanyaswa batubone yuko turi abantu umengo na mazi ete gibi n'umwizo tubona twabirambiwe tuvuga tugenda kuzogwiwa cyo Burundi
navuye muri roho mbo ndaza n'amaguru gushika ngaho mukavimbira
waje minsi ngaho
naji minsi 5 mu nzira mbo hama ndashika ngaho maze gushika ngaho ntabwo baratwakira kutugaburira nibigeze batugaburira kugeza n'izi zatu hamaze amezi atatu ari kwe twimenya tubuze ibyo tugenza ibyo tufungura turaruko nyene turari nzara twahisemo gusohoka ikigo kubera izo mpamvu twitwegereze kuri duwani iwacu Burundi kugira iwacu batwakire dutahuke mu gihugu iwacu kubera ngaha tubayeho nabi ngaha badufashe nabi ugize uvuge bashabaza kugufunga ugasanga urimo urafungirwa busa kandi urimo urasaba ati utaye mu gihugu iwanyu
izi mpunzi z'abarundi aho zari zicaye hafi mpaka ukabimvira zagaragaje umukozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira ko zibabazwa nuko ziyandikisha gutahukanwa ariko ntibikunde zidatanze ruswa
urabona nkaje bendi umunyarusenda aha naremenza n'amaguru nke kandi nahaze nk'iminsi ine nze n'amaguru umwe utwo narimfite twose baratunyamburira mu nzira mpaka gushika jike ngaha mu zakavimvira ngo niho bashobora kuduha uburenganzira bwo kuja bukawacu mu Burundi none ngaha dusise ngaha naje ndahabanije ukwezi kwa gatatu nta kugira ngo badusohore ngo tugende mu Burundi n'ubwo izaraza n'utwa n'imbere twafite bakwaka amafaranga
Toko kama hila, nimbari ni humbi, nimbari muri saizi tanu, barakwa kibi humi longi tatu, kalu kavitanga. Bo, nimbari utai gange, ibi humbi chumi, utai tanze, benzi bara ya tanze. Haruko kukora di ndire kwa hali kutu wali jengu utai, bara anse.
None kumura kumupaka muri fuzi?
Obutu kisho, kutaha, kutaha, kweko kita kutaha.
Kikime dushaka yuko agateka kachu, barabi ngene, madu fasha. Aja harigiye tuvuga yuko ko badusubiza mu Burundi iwacu baranse baguma batwandika yuko ko badushaka kudusubiza mu Burundi ari umuntu kugira asubira mu Burundi bamwaka mahera kugira asubire mu Burundi ugasanga atamahera afise umuntu asitu numuse agatanga mahera akamushira mu kompa yo kuja mu Burundi ugasanga umuntu ameza atandatu umwaka wose ari hajya atasanga ko yuko yoge ndi wa
Jile Manda numuyobozi ushinzwe gushanjye gukingira impunzi muri Uvira avuga yuko basabyize impunzi gusubira mu nkambi y'agateganyo kavimvira kuko hari ibiganiro leta ya Kongo na Seri ndetse na leta y'u Burundi bari gukorana kugira ngo bacyurize impunzi umwaka ushize w'2020 Haseri ifatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo batahukanye impunzi z'abarundi zirenga 2000 zari mu nkambi y'agateganyo kavimvira nkuko bitangazwa n'abashinzwe binjira n'abasohoka ku mpaka wa kavimvira mumenya yuko muri nkambi ya kavimvira hari impunzi z'abarundi 600 zimwe zitegerejwe kujana mu nkambi ya Murongwe izindi zitegerejwe gusubizwa mu gihugu cy'u Burundi Vedaste Ngabo ku bwaradijwe rya Amerika ubira mu tarake buvyepfo
muri Republika ya Demokarasi ya Kongo inteko ishinga amategeko kuri uyu wa gatatu yatoye ku bwiganze bw'amajwi kwambura icyizere ministre w'intere Sylvestre Ilunga Lukamba icyemezo cyatowe n'abadepite 367 kuri 377 batoye barindwi barabyanze babiri barifata undi atora nabi Nibaruwa ministri w'intebe yahise yandikira Perezida Tshisekedi yamusabye ko yakwihutisha ishyirwaho rya biro y'inteko nshingamategeko yanga kwegura nk'uko byari byitezwe. Cedric Muyoboke n'umunyamategeko akaba n'umusesenguzi mu bya politiki yavuganye na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana ari ku kibuga cy'indege i Kinshasa asobanura ibishobora gukurikiraho.
Uko ntekereza inzira isigaye bashobora kwitabaza ubutabera bakurikije ububasha bw'inkiko hagendewe ku cyemezo cyamushizeho nkeka ko bashobora kwitabaza urukiko rurinzwe kurinda itegeko ishinga ariyo ku constitutionnel bakaba bateshye icyemezo cyamushizeho mbere agaciro bityo akaba yakurwaho noneho hagakurikira gushyira mu bikorwa urubanza
ariko se we nizihe ngingo ashingiraho kugira ngo yange kwemera icyemezo cy'inteko nshingamategeko
ureze hari ingingo bishingikirizaho ngira ngo ni ingingo y'178 y'itegeko nshinga niba ndibeshye ntaryo mfite hano ngira ngo mpamye kuko ari iyo ngingo ivuga yuko iyo bamaze kumukorera motion hakurikizaho gudepoza demission rero kudepoza demission ni ubushake bwiwe ariko ubundi yakagombye kuyidepoza ko bigereye ahangaha biragaragara uko batamushaka ntawukorana n'abatamushaka kuko n'ubundi yavuye mu bavuga ko yavuye muri majorite indi majorite igasa ngaho majorite yo mu nteko indege igasa ngaho itamushaka abadepite 307 nimba ntibeshye yakagombye kumva akegura akavaho ntatsinda ashizemo cyangwa sibindi
Nibaruwa yanditse yavugaga yuko agiye Rubumbashi akabonana n'uwahoze ari Perezida Joseph Kabila akaba yaramusabye ko yaba aretse kwegura nizihe nyungu wahoze ari umukuru w'igihugu cya Congo Kabila yaba afite mu gutinza iyi nzira yo guhererekanya ubutegetsi
nijo narimbuza n'itsinde ni inyungu za politike kuguma kunanizanya gahoro gahoro no guhimana ariko mu by'ukuri nta yindi nyungu namenya atenshi izo nizo ndekereza ariko mu by'ukuri ni inyungu zisa n'izo mu ruhande rwa FCC ni inyungu zabo bwiza
Cedric Muyoboke ndagushimye cyane kuri uyu mwanya buhaye Ijwi ry'Amerika
murakoze Venice Nshimiyimana
muracyari kumwe na Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ingo mu Burundi kimwe n'ahandi zibamo ibibazo bitandukanye hagati y'abubakanye bishobora kubaviramo gutandukana ibyo iyo bibaye ni izihe ngaruka bigira ku bashakanye n'abana babo amategeko abivugaho iki ibyo ni bimwe mu byo mugenzi wacu Fidel Niyongabo yagarutseho mu kiganiro yagiranye na David Dusabe wanonosoye ibijyanye n'amategeko agenga abantu n'imiryango ari i Bujumbura mu Burundi na Madamu Pamela Mubeza aharanira uburenganzira bwa muntu ubwisanzure mu burenganzira bw'abakenyezi ari mu mujyi wa Ottawa mu gihugu cya Canada baratangiye bavuga ibibazo nyamukuru bituma abashakanye batandukana. Turabanza kumva Maître David Dusabe.
Jewe cyane cyane ndakwibanda cyane ku jana n'iby'amategeko, kuko iyo tugeze kwahukana amategeko ntapfa kwahukanisha abantu akora bagize ikishankiri ya bapfa, ariko hariho ingingo zitandukanije kugira ngo abantu bashobore guca gusaba kwahukana hanyuma sentare ishobore kubumviriza ishobore kubahukanisha. Izo ngingo nazo zikaba ari ingingo 158 hamwe n'159 yo mu gitabo cy'amateka agenga abantu n'imiryango, aho imvo zo kwahukana zishika zitanu. Imvo ya mbere ni ubusambanyi bwa mugenzi we, imvo ya kabiri kubera uwo babana mugora birenze urugero mu byerekeye amabanga y'abubatse, imvo ya gatatu kubera amuturubika, imvo ya kane kubera afise igifato icyoza mugenzi we, naye ya gatanu ni mu gihe umwe mubakanye yagiriwe n'icyaha cyambika ibara mugenzi we, ibyo nabyo bikavana ku buryo icyo cyaha gihambaye. Ni izo mvo zonyine sentare ishobora gukorera kugira ngo ukumvirize igihe uje gusaba kwahukana. Ibindi nabyo nibaza yuko ibitabo bijyanye n'amategeko je ahanini nisunga cyane cyane iby'amategeko yemera y'u Burundi.
Ndabyumva. Madame Pamela, icyo kibazo nyene muri rusangi ibibazo mubona bikunda kwaduka hagati y'abubatse mu ngo ntawidondagura biba ari byinshi ariko bikuru bishobora gutuma nabubakanye bavana n'inkibi.
Murakoze. Jewe si mbere sinahagara mu mategeko n'ibyo ni kimwe, mugabo siyo je nahagarara ko cyane. Jewe nsanzwe ndaba nonosora ibijyanye n'amatatsi. Uburyo je icyo nshampagarara ko ni mbega bidapfuki kugira ngo abantu batandukane. Turaje rero mu mico y'Ikirundi, jewe mfata ibintu bitatu bikuru bikuru. Bitatu rero icya mbere ni uko abantu kenshi bubakana kuko bashaka gukurikiza umugenzo cyangwa umuco, atari uko ngo umuntu ngo mu mutima wiwe cyane aba yafashe iyo ngingo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nacyo kikaba kijyanye n'ubutunzi. Benshi abakenyezi baja kubaka atatu na kimwe bafise, akaja kubaka n'umuntu we yifatiye umwanya akarondera ubwo butunzi. Hanyuma icya gatatu bijyanye naho nyine n'imigenzo n'imico y'Ikirundi, uko imico y'Ikirundi n'imigenzo irafise ibyo yemera n'ibyo yanka. Turaje umukenyezi nyine yigenza mu rugo rero sinzi ko noja andetaye pour expliquer je mbere kuvuga ahanini ibyo bitatu kenshi n'ibyo bituma ko kuvuga ko vugutse noja andetaye.
Yego, reka tuvuge ko uravuze ko icyambere ari imico abantu bubakana bijanye bifatiye ku byerekeye imico mu bivuga muri make.
Ni ukuvuga yuko nk'umwigeme aravuka agakura akubaka abyumva uko, umusore aravuka agakura akarondera uburyo hama kubaka, numva ko deja harimo agahazi. Umukenyezi ntibaba bamwigishije cyangwa umwigeme ko nawe arondera uburyo kugira ngo ashobore kubaka. Umugabo akaramwigishije yuko we arondera uburyo kugira yubake. Mu bana rero mu rugo uwo mugabo kuko amategeko abivuga ko ari le chef de la famille, defo barabyumva nabi akumva yuko umukenyezi cyangwa umugore wiwe ari umuntu ari munsi y'ibirenge byiwe, atari umuntu yiyumvira cyangwa afise ubwenge. Hanyuma umukenyezi yashika mu rugo ugasanga yamara imiki ntakirya mpakiriya, kenshi rero ibyo biratangura bigatera ingorane. Hanyuma umugabo kazubona mu minsi iza agiye mu bandi bantu hanze, nije bigateza izindi ngorane. Hanyuma navutse ikintu cy'uburyo mu modoka ikagaruka kuko kirakomeye cyane, kuko kirasambura nawe kirubaka kikanasambura. Hanyuma uwo mugabo musanzu iyo yubatse we umukenyezi ni nka trofe, ni itunga ashize mu matungo yiwe. Reka ntagakarorera arubatse inzu arayujuje araguze intebe araguze ibitanda araguze n'umuduga, hanyuma akavuga tuguje nakwije nkeneye kubaka agace agenda akarondera umukenyezi umugore mukobwa akamushyira mu nzu. Numva yuko isa nk'uko ari ikintu yarondeye ashyira mu nzu yiwe. Nari nibagiye n'ikindi kintu, muribuka yuko umukobwa bamukwa mu Burundi kandi twese turabyemera, agaca arondera n'ubwo buryo agenda akamukwa akamuzana. Muri uwo mwanya rero umukenyezi mu rugo wewe nafise statu y'umuntu banganya agaciro, umugabo yumva menga afise agaciro karuta akuwo mukenyezi. Turazi ekonomikima ikintu cyose aba yazanye kigaca gifatana na cya kindi rero yuko mu mico umuntu batamutegura ntamenya yuko kubaka ari ikintu kiva mu mutima w'umuntu nakurate nagushimye n'umenga tusobanura ubuzima bwose oya dufata ngo nayegetse kubaka reka nubake icyo kenshi nicyo gice cy'intandaro y'imborane kuzogeramo ni hakazogera cyagihe cy'uko abantu ingo zisambuka uko deja zero de pa hari kintu kigeze twumvikana
yego reka tugaruke kuri Maître David kubijanye n'amategeko igihe ubugeni abantu babiri bahuye bagatera igikumuko bagiye kubaka amategeko abitegekanya gute ko Madame Pamela Kraibuga nkuko bijanye n'imico abantu batarategura ndibaza no kujanye n'amategeko ko abantu benshi badazineza amategeko ibyategekanya mwo bitubwire
ego murakoze imbere yuko ninjira muri ipengira mbanze jewe ntanga umuco ariho ifitwa n'amazi minsi ntanga mu kinyamakuru cyitwa Akeza ngaha mu Burundi aho navuze ku ngingo ivuga yuko ababiranye batiza gushira hamwe kudahemukiranira umugabo akaba ariwe mutwe mu rugo reka ndavuge n'ingingo ya 122 ababiranye batiza kudahemukiranira mu rukundo rwabo bagafashanya kandi bagatabarana umugabo niwe mukuru mu rugo arangura icyo gikorwa afatikanije n'uwo bubakanye mu mvugo no mu ngiro ku neza y'urugo be n'ibibondo byabo ndabimari neza iyo umugabo atahari canke atabasha gifise umugore acamusubira muri iryo banga bisigura yuko iyo avuze ko umugabo we mukuru mu rugo bisigura yuko avuga ibyo yigombeye umugore ngaca koma mash oya ari nacyo gituma iyi ngingo ivuga yuko bateza guhuza mu mvugo no mu ngiro ibyo umugabo wese ibyo umugabo ateza gukora aziza kubikora ari uko abanje kubyumvikana n'umugore rero ishashe kuvuga ngo umugabo yazanye byinshi umugore yavuye mu muryango utunze ibyo mu mategeko biratomoye neza ukuva umunsi babanye ntibasaba gutandukanye n'ibintu n'utarimye n'ibintu byose bakaba bishyira hamwe ingingo ijana na 122 irabitomora neza mu gitabo kigenga ingo n'imiryango yuko ibyo batunze byose uyu munsi bashaka bishyira hamwe bagasangira byose rero jesi nibaza yuko icyo Pamela Mubeza avuze ko ari icy'ukuri nibaza yuko ahubwo biva ku kutamenya kw'abakenyezi cyangwa n'uko abagabo abagabo uko kuntu bamaze kwishyiramo kumenya baba bari hejuru y'abakenyezi n'abafata ingingo mu rugo je nibaza yuko ibyo ari ukutamenya ni ukutamenya aricyo gituma bo bimenyeraho ko umugabo ego niwe iby'urugo bibazwa ni nka derege basubwe neza ni nka derege mu ishuri derege se batwara abanyeshuri derege niwe babaza imbere ya bose hanyuma abandi nabo bakishyura kuvuga ngo derege ashyishyura ku ruhande rwa bose oya ninde mushefu mu rugo iyo nijya hose ariho hose haba hariho umuntu abazwa ubwa mbere iby'urugo kugira ngo ntihabe akajagari rero iby'uko umugabo ariwe abazwa ubwa mbere iby'urugo ntibisigure yuko ariwe acagaba byose acafata umugore uko yigombeye ari nacyo gituma bashyizeho iki gitabo cy'amategeko kigenga gihana amabi afatiye ku gitsina loi sur les VBG violence totale sur le genre kubera ko hariho abantu usanga bagiye kwa bidashanye kurenza urugero kuri iki kintu cy'uko ngo umugabo niwe mukuru mu rugo agashaka agomba gutwara ibituto byinshi birenze
amategeko agenga abantu n'imiryango na cyane cyane kuri iki kibazo turi kuvuga cy'abubatse bagirana ibibazo bigashika bakanatandukana ayo mategeko yashyizweho ryari
uyu munsi ari dukoresha ni umwaka w'1953 ubundi bari kurangereza kuyasubiramo ariko gushyira uyu munsi icyo tegeko ntiziremezwa haracyakoreshwa iryo tegeko ryo mu 1993 bisigura yuko hariho n'ibintu bitari bike ubunye bitari ku mwanya tugeze kuri uyu munsi muraje ku minisitiri kirirukanga hariho byinshi usanga byarahindutse ugasanga abana agomba mugiye no kubiraba iri tegeko dufite uyu munsi ugiye kurigereranya n'irigiyeho vuba rya violence basée sur le genre iyi loi sur les violences basées sur le genre rya vuba usanga hariho ibihano iri tegeko rya vuba biri hejuru mu gihe iri tegeko rya kera naryo usanga umengo bifata umengo ni ibintu bya minenegwe n'ibintu byo kurenga ibigo mu itegeko rya kera umengo ni ibintu byo gukina wamengo umugabo aremerewe kurenga ibigo nta na kimwe yemerewe byose ariko mugiye kuraba aya mategeko mashyashya bashyizeho ahana amabi afatiye ku bitsina murabona yuko yaje akajije rwose ari nacyo gituma rero mugiye kubiraba usanga iri tegeko riri ko rirasigiye
nshuti z'ijwi ry'amerika ni kuri ikiganiro dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimiye cyane mwese ko mwateze amatwi nshimiye n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hose Fasil Gebehu ni we washyize hamwe amajwi ibiganiro byabihagarariwe na Edi Rwema kuri mikorongo ari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose, kandi mu byo mukora byose mukomeza kubahiriza ingamba zafatiwe guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona.